Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mudutiza amatwi. Ni Eugenia Mukamusa basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Icyegeranyo cy'amatohoza ya Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Burundi cy'umwaka ushize cyerekana ko ibice birenga 80% by'abageze mu zabukuru badashoboye kwivuza kandi abenshi muri bo amagara yabo atameze neza. Ni mu gihe kuwa kane w'icyumweru gishize, tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, wari umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru. Baba abo bageze mu zabukuru, baba abaharanira agateka kazina muntu, yemwe n'abayobozi baremeranywa ko abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho.
Barakoreye igihugu gushikaho baruha, bagaca baja kuruhuka rero ugacurabo tude, akuja gupfa, reka tumubungabungira hari. Ntihagera rero tuvuga tuti tumuvure ku buntu, hanyuma turabe ingene yoronka n'agashahara kababana imiburi ibura ko yahora hemba.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashimangira umugambi leta yashyizeho mu 2012 wo kuvuza abageze mu zabukuru. Yabivuze ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyagihugu n'abanyamakuru mu minsi ishize. Ishyirahamwe Mitiweli rivuza muri rusange abakozi ba leta mu Burundi yafashe icyemezo cyo kugabanya imiti rigurira abaririmo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa cumi. Minisiteri y'uburezi ivuga ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo azahita atangira. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turagezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenia. Abaganga bariko barakurikirana Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abandanya koroherwa uko babandanya bamuvura COVID-19. Bavuga kandi ko ashobora gutahuka kuri uyu munsi wa mbere. Umugwi w'abaganga bamukurikirana bavuga ko urugero rw'umwuka wiwe wa oxygene rwigeze kugabanuka inshuro zibiri kandi ko bisanzwe kuri buri mugwayi wa COVID. Umuganga wa Trump Sean Conley yavuze ko perezida yatwawe n'indege ku bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ku munsi wa gatanu inyuma yaho atanguye kuremba aho umwuka wa oxygene wariko uragabanuka biteye ubwoba. Umutegetsi mukuru mu biro bya perezidanse Mark Meadows yavuze ku munsi wa gatandatu ko amagara ya Trump yatumye abaganga bagira amakenga ariko ko yatoye mitende kandi ko hatigeze haba ubwoba ko atobasha gutwara igihugu. Mark Meadows yavuze ivyo mu gihe hari hatanguye kuvugwa ibihuha ku magara ya perezida bituma haba kutamenya amakuru atomoye nyakuri ku magara yiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira 8 bafuye abandi 12 baraburirwa irengero inyuma yaho abari babatwaye babakuriye mu bwato ku nguvu hafi ya Djibouti. Umuvugizi wa OIM Yvonne Ndege yavuze ejo ku Imana ko abo bimukira bose bamuka muri Ethiopia bari basubiye mu ihembe rya Afrika. OIM ivuga ko byabaye inyuma yo kunanirwa gushika muri Arabia Saudite bavuye muri Yemen kubera imbibe zugawe kubera kiza cya COVID-19. Yvonne Ndege yavuze ko abari muri ubwo bwato bari 34 kandi ko bwari ko bwerekeza mu gisagara cya Obok cyo muri Djibouti aho ibihumbi by'abimukira b'Abanyafurika bo muri ako karere bama baca bariko baragerageza kwinjira mu kigobe cy'Abarabu. Ibiziga indwi by'abantu byaratowe mu ntara iri ku rubibe rw'Ubufaransa n'Ubutaliyano hafi y'igisagara cya Nice ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bavuze kuri Uwimana ko ibyo byabaye nyuma yaho imvura nyinshi y'isegenya igwiriye ikabomora amazu n'amabarabara. Abajeje kuzimya imiriro b'Abafaransa bavuze ko abandi bantu 21 baburiwe irengero 8 muri bo bazwi nk'abagize ingaruka z'iyo mvura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ejo ku Imana ryari yamirije ibitero biba hagati y'ingabo za Armenia na Azerbaijan bafa intara ya Nagorno Karabakh mukuvuga ko izo ntambara zica kubiri n'amategeko mpuzamakungu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwavuze ko abasirikare ba Armenia bateye igisagara cha Ganja kibamwe abantu barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu mu burengero bwa Azerbaijan. Uruhande rumwe rwagiriza urundi ko rutera abanyagihugu. Umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ka Buraya na Asia, Martin Schwepp, yavuze ko ibyo bitero bikoresha ibisasu biturika mu bisagara no mu bindi bice bibamwo abantu benshi. Abategetsi muri ibyo bihugu bibiri bavuga ko hafi abantu amajana abiri na mirongo itanu barimo hafi abasivile mirongo ine bamaze gupfa kuva iyo mirwano itangura. Amashirahamwe atanga imfashanyo aridoga ko ibyo bisasu byasambuye amazu y'abanyagihugu ahandurwa mu majana hamwe n'izindi nyubakwa nk'amavuriro n'amashuri. Igihugu cya Kamerune ejo ku itariki ya kane ukwezi kw'icumi niho cyakwiza umwaka gitunganije ibiganiro hagati y'abenegihugu byari bigamije gutorera umuti ikibazo cy'abavuga icyongereza biyonkoye ku gihugu. Uko kwiyonkora kwaciye gushyira igihugu mu ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi ibihumbi bitatu muri iyo myaka ine. Abanyakamerune hamwe n'abantu bagiye muri ibyo biganiro bavuga ko gutana mu mutwe kwabandanije ku buryo ibice bitari bike by'intara zivugwamo icyongereza zitagira ubutegetsi. Ariko leta ibandanye ivuga ko ibyo biganiro byabaye ingirakamaro. Wahoze ari umushyirangaji wa mbere wa Kamerune, Philemon Yang, avuga ko imirwano yagabanutse ariko ko hakiri abagizi ba nabi bahungabanya umutekano batumbereye guca igihugu kubiri.
Aloyizi, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi, iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi ry'Iyobora. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro n'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. 80% by'abageze mu zabukuru mu Burundi ntibashobora kwivuza kandi amagara yabo atameze neza. Byagaragajwe n'icyegeranyo cy'amatohoza ya Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cyo mu mwaka ushize. Ni mu gihe kwa kane w'iki cyumweru gishize tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi wari umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi baregezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Hirya no hino mu bisagara by'intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi haribonekeza abasaza bagizwe n'abatama hamwe n'abatamakazi basegerereza. Bamwe mu bayaze n'isoko ry'Ijwi rya Amerika mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko bahora babeshejweho n'uburimyi ariko kubw'amagara make barondera icyo rikesha babanje gutega amashi. Uyu mutamakazi n'umwe muri abo atawuce bishoboje.
Yewe no kunyenda komeye na kamwe yabaje ndanze inayitanye nze gushyega gushyega ko onda onda je kare ibigongo kamba kanyo tindayi tuzo gushyega gushyega.
Ubu buzima bw'abasaza buri mu bubatera intuntu kuko baburi iteka ryabo. Uyu n'uwundi musaza avuga ko bituma abakiri bato babakengera.
Unabyenge buke arabona byagushikiye gucyo akagutwe kamenga ntabibona wewe uwiwe amubona biri kumwe agacaba agacamo mubabaro.
Mishyirahamwe ry'abaharanira agateka ka zina muntu bavuga ko agateka ka zina muntu katubahirijwe mu Burundi kandi ko amategeko adashyirwa kuri uwo mugwi mu buryo bw'umwihariko. Uharanira agateka kabo akaba n'umunyamategeko Cyril Fresh Isirahenda asaba ko igisata cy'amategeko cyobavira hasi.
Haracyakenewe rero ko ababishoboye bose na cyane cyane leta koyo ufasha ingene ushobora kubaherekeza neza muri kagateka mbere yuko bashika umukama yabahaye kuramba ategeko yihariye abageze mu zabukuru bonyine ibaraba uretse ayo mategeko ya rusange hari amategeko mwamwe ingingo zimwe zimwe ziri mu bitabo by'amategeko zerekana yuko ugeze mu zabukuru yategerezwa kubungabungwa gusumba abandi kuri icyo gisata cy'amategeko nuko uba itegeko rigenga abageze mu zabukuru kujya nyene hari amategeko agenga nk'abana.
Mu mwaka w'2012 leta yarashyizeho politike y'igihugu ijerwa gukingira no kuziganiriza kazoza abageze mu zabukuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishura ku bibazo by'abanyagihugu n'amenyeshamakuru mu minsi iheze yasubiriye gushimangira umugambi yashyizeho wo kuvuza abakukuru ke mu kazi bari mu bageze mu zabukuru.
Abatama nabo kubungwabungwa nico gituma muri politike nshasha tuvuga ko abatama tubabungabunge kuko barakoreye igihugu gushikaho baruha bagaca baza kuruhuka rero gacurabuti nta kuja gupfa reka tumubungabungira hari ni hajya rero tuvuga tuti tumuvure ku buntu hanyuma turabe ingene yoronka n'agashahara kababa ni miburi burako yahora hemba kuko arakoreye igihugu baze imyaka irenga 30 utanga cotisation hanyuma gacuhembwa yari munsi yayo wataga muri iyo cotisation nyine none yagiye imyaka 30 yose erega turabiharura tukabibona reka ahubwo abatama niba dufashe kubiharura neza amahera yabo tuyabone neza hari yaribwe turondere iyo tuyagarurira hanyuma baruhuke neza.
Icegeranyo c'abatohoza y'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu co mwaka uheze cerekana ko ice vyababa 200% gusa vy'abageze mu zabukuru aribo bonyene bafise amagara meza. Ico cegeranyo nyene cerekana ko abasaza barenga ibice 55% bagwaye ingwara z'umutima, izigisukari, umushishito, hasima n'izindi nizo zibabangamiye. Muri abo abenshi ntibari mu mugambi uherutse gushigwaho n'umukuru w'igihugu wo kubavuza ku buntu. Uharanira agateka k'abageze mu zabukuru Sihari Fresh Isirahenda asaba leta ko itosiga inyuma uwo mugwi w'abasaza batakoze akazi ka leta usanzwe uharugwa ku bice 90%. Asigura ingene bakoreye leta mu bundi buryo.
Nabo bataronse matrikire yo gukorera leta cyangwa gukorera abikorera ibyabo nabo barakoze birashimwa, barakoreye igihugu, barakoreye imiryango. Aya mabarabara tugenda ngo nibo bayakoze bayaharu bakoreye igihugu kandi mu kuturera, mu kubarera, mu kurera wose mubona. Iyo batatubera ngo badushire ku ishuri bituba tugeze ngaha mu kurima, korora, erigaho bose ntibabikunda ibyo bajya iyo hataba abantu kuko hatagira abantu bari yagira abantu bashobora korora ngo bashobore kugaburira Burundi bwose. Urumva yuko atatwari kujya. Nicyo gituma rero dusaba abo banyagihugu bageze mu zabukuru baruguru nabo nyene turasabye dushimitse bavugwe ku buntu azuba ari iteka ry'igihugu.
Umunsi mpuzamakungu w'abageze mu zabukuru w'uwo mwaka washitse mu gihe isibangamiwe n'ikiza COVID-19 abageramiwe cyane bakaba bari muri uyo mugwi w'abageze mu zabukuru. Mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Bubanza ku kivugo kivuga kiti turi kumwe twese twame twitwararika abageze mu zabukuru.
Arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru Ijwi ry'Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Ikibazo cyo kwita ku bageze mu zabukuru kiravugwa mu gihe ishyirahamwe mituweli rivuza muri rusange abakozi ba leta mu Burundi ryafashe icyemezo cyo kugabanya imiti rigurira abaririmo yavuye ku 200,000 ijya kuri 800,000. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe buravuga ko bwabitewe n'uko buriho amafaranga y'ikirenga kubera imikorere y'abacuruza imiti. Ishyirahamwe SEMABU riharanira inyungu z'abarwayi n'uburenganzira bwabo ryavuga ko ribabajwe n'icyo cyemezo rikabona ko kizagira ingaruka ku bantu benshi zirimo no kuba bakwicwa no kubura imiti. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroge Wirika neza uri Nairobi muri Kenya nibo bagezaho iyi nkuru.
Ishyirahamwe mituweli rimenyesha ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda guhombya leta nk'uko bimaze imyaka bikorwa. Rivuga ko hari amayeri menshi yakoreshwa n'abacuruza imiti bagaha mutumwe amazina atandukanye kugira ngo bace amafaranga ari murengera. Ikindi iryo shyirahamwe rivuza ahanini abakozi ba leta risigura ni uko mu migambi ya leta nshasha b'Abarundi bakaburirwa gukoresha imiti yitwa generic itazinze cyane aho gukoresha iyizwi nka specialite kuko ivyigwa vyerekanye kwivura kimwe. Nobera w'ineza ajejwe imirimo muri mituweli kuri uyu wa gatanu mu ijoro yaje ikiganiro yamenyesha amakuru inyuma y'inama yagize ubwego nyobozi bw'iryo shira hamwe
bicere yagize amakosa kuko twaguma turi iyo miti kandi ari imiti zinje umba wasanga umutumwe fata nka paracetamol ufite amazina nka 200 hariyo izikogwa muri Kenya izikogwa nka mu Burundi izikogwa muri Tanzania iziva mu Uganda muri ende hariyo n'amalaboratoire menshi mu mwe saguma arondera akazina aha uwo muti nimba nitwa Noela nkacavuga nti uwo wanje witwa Noamon bakayita specialist kandi ari jenerali rero uyu mwaka iyo miti yose ifite amazina asa usabwe ati ni jenerali ni ukuvuga umuntu azoba afise iyo sifamon akemera ko ari paracetamol nicyo nizokwa nka kuwutanga tuzowutanga tuzowurira mugabo tuwurihe nta jenerali igiciro bikwiranye ubu tugeze ku miti 800
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abagwayi bakiriye ingingo maze rihamagara ishyirahamwe yani inyungu n'agateka kabo semabu umuvugizi waryo Sylvain Habanabakiza asigura ko ingingo nubwo yari itegerejwe gufatwa ije mu gihe kitari cyo kubera ibituma bitatu birimo amikoro make y'abanywanyi ba mituweli hamwe n'ibi bya virus ya corona bihanze abantu
ishyirahamwe rihamye hagati y'akabarwayi mu Burundi semabu ryaguye mu gahundwe muri semabu tubona ko iki kitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna turi mu gihe cya covid-19 aho tugomba kwitwararika amagara yacu kandi muri kino gihe cy'ikiza cya covid-19 amikoro y'abarundi n'amakungu ntashimeye kuko imbibe z'ibihugu zugaye hamba gatatu tuvuga ko kitari cyo gihe iyo ngingo isohotse mu gihe hari imyidogo myinshi y'abanywanyi ba mituweli ko abakozi b'iryo shyirahamwe batabaha imiti y'amaspesiyalite abaganga baba babandikiye
abantu batizasanga iki cyemezo kizogira n'ingaruka mbi zitari nke amenyesha ko n'imfu zigiye kuba nyinshi
iyo ngingo izozana ingaruka mbi cyane kuko iyo umunywanyi bamwandikiye umuti arwaye akajya muri farumasi agasanga umuti waraduze kubwo amahera bahora bamurihira bayapunguje mu rwaya ashobora guca aheba uwo muti kubera mikoro abaye make ugasanga arasinzikaye mbere no gupfa arapfuye
umufaso n'uwineza nawe yanagarutse ku kibazo cy'amazu acuruza imiti yahakwironsa abanywanyi ba mituweli akaduza ibiciro uko yishakiye yemeza ko bigoye cyane kuyagenzura kuko mu rudandazwa abantu bategerezwa kubunguka
izi liste dukora tushyira ku giciro vuba ati twebwe igiciro dufatira ko ni iki rero kubera abo badandaza bishyira ku giciro bashatse wewe ni umugrosiste umudetaya akagenda akarangura umuti kubera nibo bawufise wenyine acashira ku igiciro ashaka wa mudetaya asanzwe akorana na mituweli ugasanga nk'umuti twe tubambusa nko kuri 2000 wewe akagenda muri iyo farumasi de gro kubera ishira ko amamaje beneficiaire ashaka akaca umuranguza nko kuri 3000 wa mituweli yemera 2000 rero acavuga ati cyenda ugurishije kuri cya giciro cya mituweli cya mpomba mu convention twasinyanye bwo igiciro twumvikanye n'icyo tegezo guha ko umwana ivyo bintu by'amasoko nti twabyumvikanye umva ikintu wacaye itabo kugira ngo mituweli ntibimenye cyangwa ati je uwo muti nta mfise cyangwa ukeneye supplement barakurisha supplement ntibaguhe na resu usaje facture wacaye ati genda cyangwa zana 100%
ishyira mituweli ryashinzwe uwe mwaka w'1980 rifite abanywanyi barenga 15,000 mu bisanzwe umukozi wese wa leta afite nimero ndangamukozi yacavuzwa na mituweli ibitigiri bitangwa n'igisata cy'igihugu kijejwe gutorokanya ibiharuro byerekana ko ibice 80% z'abanywanyi baryo ari abarimu binjiza ibice 70% z'amafaranga y'intererano batangwa muri iryo shyirahamwe inshuro zitari nk'aba baridoze bavuga ko nari umugwi munini kurusha iyindi badaserukiwe mu rwego nshingwa ntwaro rwa mituweli kugira ngo baje mu bafatinga Eroje wikaneza juja Amerika.
Leta y'u Rwanda yatangaje ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa 10. Mu kiganiro Minisiteri y'Uburezi iheruka kugirana n'abanyamakuru yatangaje ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo azahita atangira ariko nabwo akubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda abaye inkuru irambuye.
Hari kaminuza ya Global Health Equity y'Ubutaro, hari African Leadership University.
Madame Valentine wa Maria Ministri w'Uburezi mu Rwanda ararondora urutonde rwa za kaminuza n'amashuri makuru zizafungura imiryango ku ikubitiro. Ni muri gahunda yo gufungura amashuri yari yarafunzwe kubera icyorezo COVID-19. amashuri makuru na za kaminuza zatangajwe ko zizafungura ni 17 ariko na tariki ntarengwa ministeri y'uburezi yatangaje gutangiriraho ni nyuma y'ubugenzuzi inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza yakoze igasanga arizo zujuje ibyangombwa kugira ngo zifungurirwe muri ibi bihe bya COVID-19 ministeri y'uburezi madame Uwamariya yabwiye abanyamakuru ko muri rusange nubwo amashuri makuru na za kaminuza bigiye gufungura muri uku kwezi kwa 10 abanyeshuri bazajya biga mu byiciro mu mugambi wo kwirinda COVID-19 ariko nanone hashingiwe ku byiciro byihutirwa uretse za kaminuza n'amashuri makuru bigiye gutangira mu kwezi kwa 10 hari n'amashuri yisumbuye azatangira muri uku kwezi ayo nasanzwe agendera ku myigishirize ya gahunda zitari zo mu gihugu imbere
tugiramo amashuri yigisha programu zitari z'igihugu zo mu bindi bihugu izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga
uko ministeri y'uburezi bisobanura byumvikana ko kugeza amagingo ya uburezi bugiye kongera gufungura ariko ikibazo cyo kugena ingenga bihe cyo kiracyari ingora bahizi aha ministri Uwamariya akavuga ko hazashingirwa ku masomo y'ingenzi
turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi cyo twita kwa subject akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu hanyuma tukongera tukanareba amashuri yarageze mu kiciro cy'isoza kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa gatandatu ubanza umwaka wa gatatu wayisumbuye n'umwaka wa gatandatu abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu kiciro kimwe bajye mu kindi n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere
kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zikavuga ko imwe mu mpamvu yo gufungura amashuri muri ibi bihe biboneka ko abaturarwanda bagerageza kumvira amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nk'uko Dr. Daniel Ngamije ministre w'ubuzima mu Rwanda yabitangaje
ku bantu bageze ku 2000 twasuzumye n'abantu babiri gusa twabonye bafite COVID-19 icyo ni igipimo cyiza cyerekana ko nta bwandu bukwirakwiriye mu baturage ku buryo uhuye nawe wese waba ufite ibyago byo kuba yaba yaranduye
kubireba amashuri abanza n'ayisumbuye agendera kuri gahunda y'imyigishirize mu Rwanda ministeri y'uburezi yavuze ko biteganijwe ko azatangira mu kwezi kwa 11 ariko yaba amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abanza n'ayisumbuye ngo agomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19
agomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri amashuri ndetse hagashyirwaho n'ibyumba bibiri mu gihe haba hari uketsweho uburwayi
iyi ni ingingo yashimishije ingeri zitandukanye z'abanyarwanda nk'aba babyeyi baganiriye n'ijwi ry'Amerika
kuva bafunguye amashuri n'ukuri Imana ishimwe n'ukuri twabyishimiye kwigira mu rugo biragoye umwana ntagafata aravuga ati ku ishuri kubera ko mba ntarimo gukora imirimo nigaga neza ariko nk'ubu ngubu urambwa ati njya gucana uzibyombo kubura koropa bigatuma atiga neza
birashimishije ko twari dufite umuzigo ukomeye kwirwa uziritse umwana mu rugo nawe tekereza kwirwa uziritse umwana mu rugo w'imyaka 10-15 ukirwa umuboheye mu rugo ubu ndagengiye ku kazi sindara mu rugo ngiye mfite akazi kandi njoro ubu no kuvuga umugore asigaye ari kugorwa kukiri ubu uyu mugoro uyu urebe uyu ni nawe mubi kubana
imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva mu mezi 6 ashize mu Rwanda abantu basaga 408,000 banduye icyorezo COVID-19 naho basaga 3,600 baragikira ni mu gihe abandi 29 icyorezo cyabahitanye amashuri arafunguye ariko haracyari impungenge ko ashobora kuzahura n'ikibazo cy'ubucucike n'ubusanzwe cyari kitoroheye uburezi bw'u Rwanda ariko ubutegetsi bukizeza ko gahunda yashyizweho bizagenda bikemuka gahoro gahoro eh abagira ubusajwi rya Amerika ikigali
bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barasaba ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kubasanira amazu ni mu gihe imvura itangiye kugwa kandi amazu batuyemo ava mugenzi wacu James Jovin yanyarukiye muri iyo nkambi aganira na bamwe mu batuye mu mazu ashaje
Iyi nzu rero irapfa. Imvura iguye turara duhagaze. Yemwe sindonka naho ndyama, imisare yaraheze, kujya nyene ndahuko nyene, kujya nyene ndi mu nzu nyene yaje nyina abana tubana n'abana nyene turi umuryango wa batandatu. Kya sindonka nyene kintu nyene bana nyene ndaguma ngaho nkaburi kimfashira abana, ahangayika imvura yagwa nyene tukarara twicaye ku imvura nyene twabuzaho turyama.
Yewe ndi mpunzi ndi ngaha muri nduta. Mugabo nkaba meze nk'umuntu umengo singira unyitwararika. Abandi barafashijwe ibintu cyewe nta bintu ushobora gufashishwa bivanye n'uko imyaka yiwanje bahinyuranije igihe nahunga. None rero kuba mfise imyaka y'ubukuzi ku mubiri kwifomu naho biboneka yuko umengo ndi mu mugwi w'abantu bakiri bato. Bigaca rero bituma rero imfashanyo zije ziciye muri UN ntashobora kuronka imfashanyo nk'uko abandi bafashwa. Ni ukuvuga rero yewe ako kazi ubona ni ubutafari nasabye umubanyi yimutse ngaho yahungurutse yansaba abandi inginga abantu batunyubakira. Kari agatenti urabona ko ari ugushambara, none aho imvura iguye sindara n'indyamye nubwo ndatega ububase ngatega ubuntuzeye ubusahani kugira ngo muzu ntihareka amazi. Mugabo mwishowe ndara mpagaze canke iguye ntari muhira ibintu usanga vyononekaye.
Bari bakeneye nka yuwe ni nyene nk'uko ari umuvyeyi yatwashyiriye yuko bodusanurira akazi bakaduha akazi gakomeye kubera n'utwo dupokera nyene nk'ifungurwa usanga zanyagiwe aho twaduteretse aho ugasanga nk'aho abana baryama baryamye nyene ahantu hatose tukabura ingene asha abana barara neza. Hanyuma ikindi nacyo nuko mbona iyo baje gusanura usanga bavuga ngo bagusanuriye bashize kwihema, hanyuma ugasanga n'ubwasigaye ko hejuru bwashaje kandi atabusare baduhaye bwo gusasa hasi bakagenda babutwaye. Twasaba rero mu gihe baje kudusanurira mba badusanurira ihema cyangwa nyamba badusanurira nk'amabari uduhema twasigaye ko hejuru bakatuturekera kujya tuzusase abana baronka baryama heza. Icyo nasaba kimwe ni icyo.
Umva ikibazo cya mbere kijyanye n'iyi nzu ubona ingene imeze uko. Ubwa mbere ngaha imvura iguye aha muri iri gerere ngaha harahita y'ubuyaga hagahita uruhuherezi ikanatumana hariya hejuru hari hahantu hatabuke intuzenya amazi akaca atemba imbere mu nzu. Ntubona ngaha ingene ndiyimve aha ndagombye ngo ngwanye ndabe nk'uko. None reje ndabona kucerekeye inzu icyo ndosaba yuwe nuko yoza ikadusanurira, hanyuma imaze kudusanurira abafundi bagaca bandubwiriza aha hejuru ngira ngo ndibaza aho mbwira byoca mu buryo.
None rero jewe icyo nsaba nk'impunzi nsaba yuko jewe nanje iyo nzu hogira buza bakayi mbere nini buri hogira nk'uboza kinjira karaba ukuntu hameze nkaronka nanje ukuntu nanje nofashwa ku kijyanye n'akazi haba hasi hameze neza no kuvuga ku buhome haba hejuru hose hoho hanabuze imvura iguye usanga ari mu mwonga. Rero jewe ibyo mbona umengo ntoshobora gusaba.
Ikindi cya kabiri naho iyo imvura iguye nyine uca usanga ubura amahoro ukabura aho uryama ukaguma uhagaze abana ugasanga ko baratera induru ati turanyagirwa nawe atakundi uri bubigenze. Ubwo nyine twasaba kweri iraba uburyo yotugarukiraho kabisa itwusanurire nyine. Hanyuma ikindi nacyo dusaba n'utwombo baduhaye twarahetse baraho kungene bo dusayidira kweri haduha n'utusare n'agasafuriya ho gutekamo n'utwombo two kunywesha amazi cyangwa kuvomesha kweri bo abakoze bagize neza. Muri rusange naho ndabivuze ndi umwe muri nduta hose impunzi zose mbona zirira kimwe nagira ngo ni jeje nyine ahubwo uca usanga ari benshi babivuga nk'uko yuko nabo bamerewe nk'uko nanjye narimerewe.
Icyo dusaba rero yuwe ni turasaba nyene yuko yodusanurira nyene nk'amazu tukaronka nyene aho tuza turara nyene turara n'abana. Urabona nka jewe nyene twaratatanye n'umugabo ndibana basha ikintu nyene nsaba yuko yuwe ni yofasha yozikansanurira nkaronka aho tuza turara n'abana imvura nyene iguye tukaronkaronka aho ndyamika abana.
Ikindi nacyo kigira kabiri ikibazo cyerekeye nyene cy'ayo mahema hariya haruguru ubuyaga buhise bwarahise ihema iratabuka irikunja yikubita ku biti hariya iratobagurikana hariya hose nshya ndemera kubohesha n'imigozi mugabo amahema yatabagurike iyi imvura iri kiragwa rasima nyene ira vai ama amavano ashunguruka hariya nkasa ndayabonera indani mu nzu. No nkaho rero urumva ivyo nk'ivyifuma vyovyo nko muri iyo misi kweri n'ababanyi barabibonye ndararisohoye barabibona bavuga ati kweri wahombe kandi gataraye ndaraye mvuye gutega uwo munsi nyene.
Nchuti banguanyi baradijwi di Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi na hatu gisoreje. Tubashimiye cyane ko mwateze amatwi. Shimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro, aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya amajwi ni Makubiri Yambaro, kuri mikoronga ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose, tubarandikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.